Turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3, kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93.3 Ikarongi. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriye mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Leta y'u Burundi ivuga ko itabonaho yohera mu gutabara abarundi barenga 70 bamaze hafi amezi atanu ndatu bafungiwe ku kibuga c'indege ca Manila Ninoy Aquino ni muri Philippines.
Twagerageje kurondera ukuntu twobashikira turabibura, ariko radio y'u Amerika yatubwiye ko abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo. Bashyiye bitugoye nyine twobafasha base yuko dushobora kuvugana.
Uyu ni Madame Ines Sonia Niyubahwe avugira ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato musangwe ikaze. Reka makuru yacu tuyahere mu vy'umutekano. Abagwanyi ba M23 barwanya ubutegetsi bwa Republika ya Demokarasi ya Congo barigaruriye igisagara ca Masisi kiri mu buseruko bw'ico gihugu. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP dukesha ino nkuru rivuga ko umushingamateka yitwa Alexis Bahunga wo mu ntara ya Kivu ya ruguru yagemereye ukuri kwano makuru, avuga ko bibabaje kandi biteye amakenga. Umunyagihugu yitwa Dieudonné Mirimo Mahindule nawe yabwiye AFP ko abarwanyi ba M23 bamaze gushika Masisi babwiye abanyagihugu ko baje kubohoza igihugu, agira ati bafashe ico gisagara mu masaha 8, babanje gukorera inama ku paroisse hama batubwira ngo baje kubohoza igihugu. Abakorera ku mavuriro atandukanye bahaye amakuru AFP bavuze ko hari abanyagihugu bahungiye ku bitaro bitandukanye, bemeje ko hari abasivile bakomeretse naho batatangaje igitigiri cabo. Ku rundi ruhande, itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters naryo rikavuga ko ryarondeye igisirikare ca Congo FRDC kugira ngo ribaze ico gisirikare kivuga kuri ano makuru, ariko umuvugizi wacu atacu yashimye kuritangariza. Igisagara ca Masisi impande zitandukanye zemeje ko kiri mu minwe ya M23 giherereye ku birometero 80 vya Goma mu rugwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Kiri mu bisagara bifatwa nka mporamutima muri Congo. Abarwanyi ba M23 kuva mu mpera zo mu 2024 bagenda batera intambwe mu gufata uburere n'ibisagara vya Congo. Mu kwezi kwa 12 bagarukiye ku birometero 50 vy'igisagara ca Rubero n'ibirometero 100 vy'igisagara ca Butembo gifatwa mu mutima w'ubucuruzi bwa Congo. Congo ni ishamwe mpuzamakungu ONU vyagiriza u Rwanda gufasha abarwanyi ba M23 haba mu kubaronsa ibirwanisho canke kubaha abasirikare babafasha kurwana. U Rwanda ruvuga ko ivyo rukora ari ukwivuna. Mu kwezi kwa 12 ko mu 2024 vyari bitegekanije ko president wa Congo Felix Tshisekedi n'u Rwanda Paul Kagame bahurira i Rwanda muri Angola mu nama yo gukemura ibibazo ivyo bihugu bifitaniye, ariko iyo nama yasivye ku munota wa nyuma kubera abo bategetsi batashoboye kumvikana kuvyoja ku meza y'ibiganiro. Ijwi rya Amerika cyo tubandaniza muri Siriya. Abashikiranganje batandukanye bariko bategeka ico gihugu vy'imfata kibanza basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhanagura ibihano yafatiye Siriya. Babivugiye mu rugendo rwabo rwa mbere bakoreye muri Qatar kuva batembagaza ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Umushikiranganje ajejwe vy'imigenderanire ya Siriya n'ayandi makungu yasiguye ko ibihano vya Amerika ari intambamyi ikomeye yo kongera kwiyubaka vyihuse kwa Siriya. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Qatar rivuga ko umushikiranganje wa mbere wa Qatar yakoranye umubonano n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Siriya ujeje ivyo kwivuna abase n'ujeje igisata c'iperereza. Iryo tangazo ribandanya kuvuga ko Qatar ishigikiye intambwe zose zishikana Siriya ku bwiyunge, ubwigenge n'amahoro vyuzuye. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 ko mu mwaka uheze, Qatar nayo nyene yari yasavye ko Amerika ivana Siriya mu bihano. Ibihugu vyo mu burengero bitari bike bivuga ko birindiriye kuraba ingene indongozi z'imfata kibanza za Siriya zitwara imbere yo kuvana ico gihugu mu bihano. Co kimwe n'ibindi bihugu vyinshi, Qatar nayo nyene yari yarahagaritse imigenderanire yari ifitanye na Siriya ku ntwaro ya Bashar al-Assad yavanye ku butegetsi mu mpera z'umwaka w'2024. Ubutegetsi bwa Bashar al-Assad bumaze gutembagazwa, Qatar cabaye igihugu ca kabiri cugurura ambasade yacu muri Siriya inyuma y'imyaka irenga cumi yari imaze yugaye. Ayo makuru yose agezweho irya nino ku isi n'ayandi muje kumva mushobora kongera kuyasanga ku rubuga rwacu wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni vewa radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabayikaze nshuti bakunzi bacu, abarundi barenga 70 bamaze hafi amezi atandatu bapfungiwe mu kibuga mpuzamakungu c'indege ca Manila Nilo Aquino mu gihugu ca Philippines, babuze ayo bacira nayo bamira. Abavuga n'ijwi rya Amerika baratabaza bagasaba ko bajanwa mu kindi gihugu co bakira nk'impunzi. Mugenzi wacu Edi Rwema yakurikiranye ino nkuru.
Abo barundi bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bageze muri Philippines buri wese ku giti cye, nyuma yo kumenya ko kwinjira muri icyo gihugu ku Barundi bidasaba visa. Gusa ngo baje kwisanga batemerewe kwinjira mu gihugu, nabo bahitamo kutemera gusubizwa mu Burundi, cyane ko benshi bavuga ko bari bahageze baturutse mu bindi bihugu. Isoko y'ijwi rya Amerika aho ku kibuga cy'indege cya Manila Nilo Aquino yatubwiye ko bamaze igihe kinini bafungiwe ku kibuga cy'indege batemerewe gusohoka. Benshi bahise bahitamo kwitura ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR, ariko kugeza ubu bavuga ko nta bisubizo barahabwa. Waduhaye aya makuru twirinze kuvuga amazina kubera umutekano we, yatubwiye ko muri bo abagera kuri 50 bamaze kubazwa no gutanga amakuru muri HCR, ariko nta numwe urahabwa ubuhungiro. Uyu yakomeje atubwira ko abimwe ubuhungiro batangiye gusubizwa mu bihugu byabo. Mu bamaze gucyurwa ku ngufu harimo Abarundi 15 nk'uko iyi soko ibitubwira. Ikindi yabwijwe rya Amerika nuko bahozwa ku nkeke n'abakozi bo ku kibuga cy'indege, bakomeza babwira ko bakwiye guhitamo gutaha kuko Philippines itazigera ibaho ubuhungiro. Mu butumwa iyi soko yahajwe rya Amerika yagize ati:
ikindi naco tumaze amezi arenga atandatu atazuba tubona, ntiturigera dusohoka hanze. Numvise amafaranga ntiyemererwa kugura ikintu na kimwe. Amagara ya bamwe na bamwe atanguye kubangamirwa. Bamwe barafashwe na hypertension, abandi bagwaye diabete za estoma, ibibazo vy'amaso kubera kwama ku matara atazuba tubona.
Isoko yacu yakomeje itubwira kandi ko nta bufasha babona kubijyanye n'ibyankenerwa. Yagize ati:
"Injye tujya ni ntica ntikize. Barashobora kumara iminsi nk'itatu bataduhaye n'amazi. Nimudufashe gutabaza kuko igihugu cha Philippines turabona ko cha twanse, mudutabarize nimba hari kindi gihugu cyo twakira tukava muri kano gasho."
Uyu yatugaragarije ko abamaze kwimwa ubuhungiro babima ibiribwa burundu kandi ntibemerewe no kubigura. Usibye ibibazo bijyanye n'imirire, iyi soko yacu aho ku kibuga cya Manila Nilo Aquino yatubwiye ko igihe cyose bamaze kuri icyo kibuga baryama hasi. Abari kuri icyo kibuga bafite kandi impungenge ku mibereho y'abana babo batagira aho bakinira cyangwa ngo bige. Abana bari munsi y'imyaka 5 bari mu bafungiye kuri icyo kibuga ni 9. Usibye abarundi bafungiwe kuri icyo kibuga harimo n'umunyekongo umwe, abanyagana, abanyamisiri n'abandi. Gusa Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona abakozi ba HCR cyangwa ubuyobozi bw'icyo kibuga cy'indege cyo muri Philippines ngo bagire icyo bavuga kubireba imibereho y'abo bantu bahagotewe.
Tukivuga ku zino nkuru, ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu buvuga ko budafise aho buhera kugira ngo bufashe abo barundi bagera kuri 70 bamaze amezi agera kuri 6 bapfungiwe ku kibuga c'indege ca Manila Nilo Aquino co mu gihugu ca Philippines. Mu kiganiro nagiranye na Madame Ines Sonia Niyubahwe avugira ubwo bushikiranganje yasiguye ko abo Barundi badashaka ko ama nimero ya telefone yabo amenyekana muri ubwo bushikiranganje kandi na leta ya Philippines ataco iratangariza ubwo bushikiranganje. Madame Niyubawe yavuze ko atanivyemezo vyuko abatabaza ari Abarundi make mu makuru afise, akavuga ko bayumviye ku radio Ijwi rya Amerika.
Ku ruhande rw'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'ubunani makungu, uyo munani twari tuzi uretse ko twayibonye radio Ijwi rya Amerika ryarishize ahabona, na twari tuzi kuko igihugu cya Filipine ndetse nabo bavuga ko ari Abarundi bari mu gihugu cya Filipine bafise ibibazo ntibigeze bitura leta y'Uburundi kugira ngo bashobore kubatunganiriza. Ayo makuru ntayo twari tuzi.
Inyuma yo kuyamenya biciye ku Ijwi rya Amerika, hari icyo muri ko muragira ku ruhande rwanyu kugira ngo Abarundi batezurirwe, na cyane cyane ko bamwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko harimwo n'abana bari munsi y'imyaka itanu bari muri abo?
Uretse yuko tutanemeza neza ijana ku ijana ko bose ari Abarundi, kuko nabo tuzi twagerageje kurondera ukuntu twobashikira turabibura, twagiye duca kuri radio nyene yashoboye gutangaza iyo nkuru kugira ngo bashobore kuba turondera baducire hamwe tushobore kuvugana. Ariko radio Ijwi rya Amerika yatubwiye ko Abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo, bashikiye bitugora nyine twobafasha banse yuko dushobora kuvugana.
Uko babidusigure ku Ijwi rya Amerika bavuga bati ni ku mvo z'umutekano zacu. Hari intambwe muri ko muragira kugira ngo muce muri iyo aeroport, muce ku bategetsi ba Philippines, ico kibazo kibi hagati y'ibihugu bibiri, hako kiba hagati y'abo banyagihugu na n'ubushikiranganje.
Mu bisanzwe nimba ari Abarundi koko bari mu butaka bw'igihugu cya Philippines, leta y'ico gihugu nayo nyene irafise gushobora kurondera leta y'igihugu cy'u Burundi bakubwira nimba koko ari Abarundi, hanyuma igaheza ikabwira leta y'u Burundi ikabibenyesha bitwiye mu nzira zisanzwe zemewe n'amategeko ya diplomasi. Ariko kuri ubu nawe ntavugira leta y'igihugu cya Philippines, hari naho usanga bagitohoza kugira ngo bamenye koko abo bantu abari bo.
Hajya u Burundi na Philippines vyegeranye gute mu vy'imigenderanire? Hari ambasade u Burundi bufiseyo?
Imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi na Philippines isanzwe ari myiza cyane, nta buserukizi dufise ku cicaro c'igihugu cya Philippines. Mugabo Philippines irafise ubuserukizi usanga bashobora kwitura, naho vyoba vyagoranye atawuri hafi ngo bice muri cooperation bilaterale hagati y'igihugu n'ikindi, barashobora kwitura ubuserukizi bw'igihugu busanzwe buri muri misabo mpuzamakungu ONU. Ubuserukizi bwa Philippines bukitura ubuserukizi bw'u Burundi bugaheza bugashikana ubutumwa ari Bujumbura. Ntizarinda guca hiyo kuko na Philippines irafise gutumara kurondera leta y'u Burundi direktema
ko bariyo vyo bariyo, kuko baravugishije Ijwi rya Amerika bakavuga mu Kirundi, turumva ko ari Abarundi. Ikigiye gukurikira n'icahe kuribo, kuko uko biri kose n'Abarundi baguma babazwa u Burundi.
Erega harya burya abantu bose bavuga Ikirundi s'Abarundi, n'abanyi bacu bose iburyo n'ibubamfu, kuko dusanzwe tubana usanga bavuga Ikirundi n'ibisanzwe. Nta kitwemeza neza ko abo bantu ari Abarundi ijana ku ijana, sinovuga ngo tuce tubakurayo ku nguvu. Tuva isi kibaho, kuva abantu bakibaho, ubwambukira bwamyeho hagati y'ibihugu. Kuri ona tugiye guhindura ku byerekeye ubwambukira, gusa icyo leta y'u Burundi igubandanya ikora ni kuganira n'ibindi bihugu bigenze byifuza ko Abarundi bajya gukorerayo, kugira ngo dushobore gutera umukono ku masezerano atuma Abarundi bajya gukorera muri ibyo bihugu bakingiwe n'amategeko, agateka kabo kubahirijwe atashobora kubakomakoma n'ibindi. Icyo nababwira cyo hariyo abagenda bagiye gusaba ubuhungiro nta ubimenya. Nk'abo rero iyo umuntu amaze kugenda hanze agiye gusaba ubuhungiro asigara ari mu bintu yishwe mpuzamakungu ONU zigejwe impunzi HCR, ndetse asigara agengwa n'amategeko y'igihugu agiye gusaba ubuhungiro. Ku ruhande rw'ubushikiranganje ubu nyene vyotugora kuca tubarondera kandi bumva badashaka kutwumviriza, kuko twe twabarondeye ariko ntibarashobora kutwemera yuko twovugana n'ahari se gutantura Abarundi baba mu makungu.
Ibishikiye aba Barundi bari muri Philippines vyari bwashike? Hari vyigenze gushikira abandi Barundi bibagendekera gutyo muri kahise mwibuka ga Madame Sonia?
Muri kahise ka hafi aho ntereza amaso ivyo bintu ntibyari bwashike, nabyo twibuka twibuka uruhande rwacu. Mugabo igihe cyose twagiye tumenya umurundi agize ibibazo, ubushikiranganje bwaca butuma intumwa yihuta ivuye mu buserukizi kugira ngo bashobore kuja kuraba abo Barundi abaribo n'ikibazo bafise. Mugabo ivyo bikaba iyo Abarundi batabaje bitura leta ibagenga, hari ababa usanga banagiye badafise impapuro zibagenga, inzira badafise impusha zo kuba muri icyo gihugu, badafise impusha zo gukorera mu gihugu bariko baratabarizamwo, nubwo baba bagiye barenganya ayo mategeko yose bishitse bakitura leta. Kuko leta ari mvyeyi, leta yashirungutsa umuserukizi kugira ngo aje kuraba ivyo ari vyo, maze tugaza tukavugana n'igihugu barimwo tukabafasha, ari abo batahana bagatahanwa tukavuga ningene bo hano hama bakazorekurwa nibindi nibindi ndetse gihe cyose binyito bibazo iraheza ikateri ntangwe karonze umwana wo mu Burundi ha
ku ruhande rumwe muti ntibashaka ko tubavugisha ku rundi ruhande bati turatabaza akamo mubaha naka
nibashimike bavuge ba precise batabaze niba batabaza leta nibemere tubavugishe hama leta irabe ingene yo bafasha ibitwishije mu gukiranganje ubujeje imigenderanire y'urundi makuru niba batabaza nashyiramo mpuzamakungu riraba impunzi urumva nkaho sino eza ngo ndarivugire sino umuvugizi wacyo bose babe ingene batabaza
madama Inese Sonia Niyubakwe muvugira ubushikiraganje bujeje imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu ijwi rya Amerika tubashimire kuri kano kanya muduhaye
murakoze cyane
Ushiki Amerika wa Shultoni disi mkirundi no mkinyarugwanda tulabanda ya nama kuru tuafitie. Bamwe mwagore wabanye Kongo na banyarugwanda wakuru uchuruzi buto buto bugambukira nyimipaka hagati Rwanda na Republika Demokrasia Kongo. Bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke uri hagati ivyo bihugu kibangamiye ubucuruzi bwabo ni nkuru y'umenyesha makuru wacu Gloria Twishimi.
Na abagore bibumbiye mu makoperative atandukanye bacuruza ibyiganjemo imyaka bavuga ko amahoro agira inkomyi zitandukanye mu bucuruzi bwabo harimo umutekano muke n'amakimbirane aturuka ku mwuka mubi ukomeje kuba hagati y'ibihugu byombi uyu ni Mukamusoni Sara umubyeyi mu kigero cy'imyaka 50
mbere tutarahugurwa nabo twageragayo bakaduhuga bakatugira abanyamagabunga ariko ubu ngubu kuva twahugurwa bakadushyira hamwe rwose dusigaye turi bamwe nta kibazo
nubwo bahura n'imbogamizi umutekano muke baba bifuza amahoro hagati yabo ndetse n'abagenzi babo b'abanyekongo bityo basanga bakwiye kwimakaza hagati yabo uyu ni Mbarushimana Ange umubyeyi nawe ukora ubucuruzi buciriritse
urabona ko twateranye n'abakongomani amahoro twe icyo itubwiye twebwe uzi yo wambutse ukajya gucuruza ukagera muri Kongo ugacuruza byawe ku mahoro ukagaruka ayo mahoro usanga ari cyo gishoro cyambere nta mahoro nta gishoro niyo wagira amafaranga ukabura gucuruza kubera nta mahoro ariko hari amahoro ukambuka muri Kongo bakaguterera neza wagera inaha ukamera neza nibwo bishoro cyose
gusa nanone mu bihe bitandukanye kwimakaza amahoro hagati yabo byagiye bigorana aho wasangaga abagore b'abanyarwanda batishyurwa ku bicuruzwa bagemuye muri Republika Demokrasi ya Kongo
ntabwo batwishyuraga mbere ho ntabwo batwishyuraga twaragendaga kutuma atizana wenda zana nk'imbo akata imbuto nkazimushyira nagera nkicara yasaha yajya gutaha yasake ubwo nkahita nitahira ntibanyishyira ubwo bikaba ideni yaba ideni rero ubwo urumva ko ntihagaritse akazi iyo mpagaritse akazi rero ubwo niyo yanzara
ku ruhande rw'abagore b'abanyekongo ho ni inkuru itandukanye bavuga ko badakunze guhura n'ibibazo mu gihe bambuka cyangwa bageze mu Rwanda icyakora amahoro make hagati yabo akaboneka mu gihe cyo kurangura ibicuruzwa babijyana mu gihugu cyabo Shami Kapamana umuyobozi wa koperative y'abagore muri Kivu ya Ruguru aragira ati
ndiyo kuna kwa matatizo
yego habamo ibibazo mu bucuruzi bwacu hagati y'abanyarwanda n'abanyekongo umucuruzi ava mu murima akandanguza ibicuruzwa yarangiza akagarura bya bicuruzwa muri Kongo iwacu ntabwo twacuruza twembi ngo bishoboke bituma rero habaye ibihombo n'amakimbirane hagati yacu simba nyibashije kumwishyura
wakati ninahomba naona ni mara ninabakia na deni yake mara unaingia tu shida
kwa mutwari Bijana Tina wakora ubucuruzi bwambukiranya mupaka bwa tangawizi
magumu tunaweza tukaipata ni kama
hari igihe duhurira n'ibibazo ku mipaka ariko iyo wujije ibyangombwa umusigo wawe ubasha kwambuka nta kibazo icyakora ikindi kibazo duhuriramo n'abanyarwanda nuko mba naranguye mu Rwanda noneho wa wundi wandanguje tangawizi akakomeza akagurisha ku giciro namuranguriyeho iwacu muri Kongo ibyo bituma tubura uko ducuruza kuko aba yaboneye amahirwe mu kumurangurira yarangiza akaza kongera kuyashakira iwacu aba bacuruzi bavuga ko babashaka kwimakaza amahoro mu rwego rwo gushaka gukorera hamwe bityo iyo habayeho igihombo kuri umwe ku mpande zombi kiba ari igihombo aba bagore bose bahuriza ku kuba ikibazo cy'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi kikiri imbogamizi kuri bo ndetse no kumva ko umunyarwanda n'umunyekongo ari abantu batandukanye icyakora umushinga utegamiye kuri leta ade kubaho bisobanuye umuryango nyarwanda uharanira iterambere rishingiye kuri bene ryo wo uhugura abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kutita ku kuba buri wese atamu gihugu cye bimutera guhemuka uyu ni umuhuza bikorwa wayo David bazira nkende
kubwibyo rero abangaba baza bagatanga imari yabo ariko ntibishyurwe hagendewe ko nubundi ntawuri bumurege ni mu gihugu cye byose tubibahuguraho tubabwira ngo murenge ibyo mutekereza ko wakorera umuntu wumva ko ntacyo ari bugutware
ahubwo mubagarire ya sano yuko mu buzima bwa buri munsi muhorana kanababwira ko buriya mu buzima nta n'ujyanye deni ry'iminsi icyo ujyanye cyo sarura urambura mugenzi wawe uyu munsi ariko nawe uri kwibikira bazakwambura
uyu mushinga kandi ugerageza guhugura abagore kugira ngo ntibite ku mutekano muke uri hagati y'ibigo byabo ahubwo bakita ku gukorera hamwe ubwabo
kandi abakongomani baje mu Rwanda nabo nubundi bagurira abanga basanze hano mu Rwanda ubwo rero ku ruhande rwabo nubundi mu mibanire yabo ya kivandimwe hakenewemo amahoro hakenewemo kubana barenze ibijyanye n'ibibazo biri muri aka karere k'ibihugu byacu byombi ahubwo bagakomeza kubungabunga ya sano yo kubana hagati yabo mu mahoro kubera ko nubundi imikorere yabo irushaho kuba myiza iyo bakomeje gukorera mu mahoro no mu kivandimwe
bose kubafasha ibijyanye n'amahugurwa uyu mushinga unabaha amafaranga yo kwikenura mu gihe bahuye n'ibihombo ukabigisha no kwibumbira mu matsinda no kwizigama no kugurizanya mu gihe akomeza kumvikana umwuka mu hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo abagore bakora ubucuruzi buciriritse nibo ahanini bagirwaho ingaruka ziremereye kuko bituma imiryango yabo ibaho nabi ubuyobozi bw'umushinga Arde kubaho bwatubwiye ko amahugurwa ku bagore b'abanyekongo n'abanyarwanda atangwa ku bagore 50 ku mpande zombi biba kandi biteganyijwe ko abo 50 bahugura abandi barenga 600 ku mpande zombi Gloria Tuyishime Ijwi rya Amerika I Rubavu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwanya n'uw'imikino na sport turahera mu Burundi ahishira mu gihe gufatana mu nda ryashinzwe n'abakinnyi b'umupira w'amaguru b'abarundi bakugurutse rifitiye akamaro benshi muri abo gufashanya no guhurira hamwe bagakina hamwe no kugira inama abakiri bato niyo ntumbero nyamukuru bihaye Désiré Hatungimana arabitubwira
iryo shira hamwe ryo gufatana mu nda hagati y'abakinnyi bakukurutse ryavuze mu mwaka w'2019 rirongowe na Pierre Claver Rakamvye yakiniye umugwi wa Renaissance abafashanya muri komite ni Marc Jabil Nzayimana Gilbert Indere na Jean-Marie Mbuyi bakiniye Vitaro François Ngendabanka Mutambaro na Muramba bakiniye Inter FC na Dominique Myambo wa Prince Louis walirongo yabwijwe ijya America icatumye baje hamwe
harabakinyi benshi bakera bagize mu buzima bugoye kumva umengo bamwe baranasegereza amarewa cyaje cyumvira cuko tuvuga tuti abagize amahigwe naho bakinyi pe bakahagarika mugaba bakaronka kazi bakora gukumbure bakagira ico barushije abandi bakisununura cyogenda gutubwira ngo tugire umugambi wo gufatana mu nda n'abato turafashanya uko dushoboye kugira tugumane hamwe tugumane ubucuti cyane cyane kubera nk'umuhugu byacu cyo kene mu bihugu byateye imbere usanga kumbure abakinyi igihugu bafite ikibanza kiciza kandi bakaguma bashigikiwe naho baraje kuri umupira barawuheje
umbe Dieudonné yakiniye Prince Louis muri kino gihe abiburayi mu gihugu cy'Ububiligi amenyesha ko yishimiye cyane kuba mwishiramwe rigizwe nabo bahangana mu kibuga ubakaba bahuzwa n'urukundo
vraiment c'est un grand honneur vraiment de faire partie de cette association
nokuri nagateka kuri jewe kubona mba muri iryo shirahamwe n'ivyagaciro icyo nkunda muri iryo shirahamwe nuko twiyumvira kuri bagenzi bacu atacu birengeje iyo turi burayi turabonana rimwe rimwe naho umwanya utatworohereza tukavugana kuri bagenzi bacu basibiye mu gihugu Feruzi Aruna yakiniye Vitaro uno musa akabari nawe yimenyereza avuga ko aba bakurira bashinze iryo shirahamwe arabo gushigikira kuko ribafitiye akamaro kanini
inyungu nyene irahari kubera ubonye umukinyi mwakinanye afise ubuzima buba yabaye ntushobora kuvyakira neza wubona ufise ubuzima no gufashanya bamwe bamwe bamaze kubafasha n'ibimenyamenya aba udandaza ba walimeri bamaze kubagurira n'ibikoresho icya kabiri nokuza turakora entraînement tukabona namagara meza
mu myaka ya 80 imigwi yarashamirana cyane kuburyo no muri quartier abakenye bataramukanya nkuko bishikirizwa na Theodore Ntunga wa muhumure yabwijwe ijya America ko yakiniye umugwi w'inkona kuva mu mwaka w'1980 gushika 1984 mu mwaka w'1985 yaciye atangura akazi kitangaza makuru mu gisata cya siporo kugeza magingaya nawe numunywanyi w'iryo shirahamwe amenyesha ko kiretse kujya hamwe n'urunganwe bakaganira ivyo bateza imbere ashimishwa no kubona abakiri bato baza aho bakinira akizera ko umutima wo gufashanya watumye baje hamwe hari cigwa babikuramo
oba kiri bato rero barabona yuko bikenewe cyane ivyo gufashanya akabara karuriro
cyane cyane kuri bo kubera babona ari imbere yabo abavyeyi babo inshuti zabo nabo nyine bararoye hamwe mu mashira hamwe cyane cyane y'abantu bahora bakina cyane kera bahora bakora umwuga umwe bikaba bifitiye akamaro kenshi cyane 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 si ugukina gusa no kuganira no gufashanya mu mahigwe no mu magogwa
kugeza uno munsi Pierre Claver urakambye arashima intambwe iryo shira hamwe rimaze gutera
inyungu ya mbere twaronse nuko amagara yacu twasubire kuyakomeza icya kabiri naco ciza nuko gushika n'ubu abantu bose bahurumbira ishira hamwe hanyuma tukaba turategura imigambi yoshobora gutuma turonka ikintu cyosahiriza uburyo bwacu bukebuke kugira ngo tumwe dufatana mu nda hanyuma n'indi migambi tuzogira kugira ngo kumbure n'abajejwe inkino mu Burundi nka federasiyo bagira ikibanza baduha kugira ngo tubafashe tubaterere
rurakamvye amenyesha ko iryo shira hamwe ubururimwo abahoze baritera bakarisaba umupira w'amaguru barenga 150 bari mu bihugu bitandukanye byo ku isi kandi ko n'abandi babandanya binjira Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakoze cukorerwa mu ngata na mgenzi wacu Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira imikomoko n'ibiranga umukino w'igisoro uri mu mikino gakondo yo mu Rwanda
utwo tuntu twibarangura nk'amashaza yumye yibarangura ku isahani ya plastike batwita inka z'ababugu Izo nka mvuga ntabwo ari nk'amahembe tumenyereye ntabwo ari izitworora zikaduhumukamo ahubwo ni inka z'ababugu Ababugu ni abakinnyi b'umukino w'igisoro umwe mu mikino gakondo mu Rwanda ushingiye ku kumenya gutekereza vuba no guteranya imibare mu buryo bw'akayobera abaswa Mbese ubundi uyu mukino w'igisoro cyangwa kubuguza uteye ute ukomoka he wazanywe nande Igisoro kigizwe n'utwobo 32 bacukura mu giti abakina bagakoresha insoro bakunze kwita inka abadafite ubushobozi cyangwa abana bato bashobora gucukura hasi bagakina bakoresheje utubuye dusanzwe intego y'abahanganye mu kubuguza nuko buri wese abashaka kunyaga insoro za mugenzi we kugeza ubwo amusiga iheruheru inzobere muri uyu mukino aratuvunguriraho bice cyane mu biranga imikino y'igisoro kuko kubimenya byose ari isomo mu yandi
kora hano kabiri ugakora hano nawe akabuguza gutya ugateba nguwo akongera agateba ngo afite nganji ntutebuke imbere ugaca inyuma ukagera gutya ukihuta ukaza ukagenda yuciye umuntu ahita abura aho buguza
iyo ababugu babiri banzitse bakina imihigo iba ari yose hagati yabo haba ku kibuga nyirizina aricyo gisoro haba no ku rugamba rw'amagambo
ngiye gukubita inka ituma uhita utaha ngeze kukugura na hano
nyine
nari nayikuyemo hano nari nayiri
iyingiyi
ufite n'intebyi ziri bugende gutya
ujya
imirimo nanjye kukubwira ngo nyine nagomba guhera ahangaha imirimo nanjye zigomba kuba eshatu kandi ukora ukuntu nazibaza rimwe kabiri gatatu reba eshatu nari namaze kuzigomba
Uyu mukino w'igisoro ufite umuzi mu mateka y'u Rwanda wadutse mu kinyejana cya 16 abacukumbuzi mu mateka bavuga ko imandwa nkuru y'u Rwanda Ryangombe ry'Ababinga umuhungu wa Nyundo yakundaga guhora ashyiditse na mwene se wabo mu mutumucuni buri gihe uko bahuye mu mukino w'igisoro mu mutumucuni akamugaragura aribyo bita kumuganza mu nyunguramagambo yabugenewe gusa uyu mukino wahimbwe n'umwami Ruganzu wa kabiri ndori mu bintu byinshi uyu mwami w'amayobera yibukirwaho harimo n'ibisigarira by'imyobo ifukuye yifashishaga mu gukina igisoro hamwe na hamwe mu Rwanda iyo myobo y'igisoro ikaba ikihagaragara
duhagaze ku rutare ruherereye mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura akagari ka Bukomeye umudugudu w'Impinga uru rutare rufite amateka akomeye amateka ajyana n'umwami Ruganzu amateka tubwira kuri uru rutare arirwo yajyaga yicaraho akabuguza rya bindi tujye twita ngo ni ugukina igisoro uru rutare ruriho imyobo iyi myobo niho yajyaga ashyira bya bindi bita inka akabuguza mu gihe inka ze zabaga zibyagiye ziriho zuza
umukino w'igisoro usaba ubwenge budasanzwe no gutekereza byihuse ntabwo bihagije kumenya amategeko y'uwo mukino cyangwa kumenya guteranya no gukuramo ngo umuntu ahite yitwa umubugu ukwiriye iryo zina amwe mu magambo y'amuga akoreshwa mu imikino y'igisoro ni nko kugereka, guca umuvuno, kuvunura inka, umutwe, kurasa, guteba icyanga, kugarama, guturunyana n'ayandi. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti mwari kumwe natwe. Aha niho amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo agarukiye kuri mikro no muhinga bw'ivyuma. Mari kumwe na Diane Ninahazwe nabategure nongera ndabashikiriza amakuru ya kino gitondo ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muranyirwa mu byo muri mu byose. Turongera mu makuru ari imbere.